ibiganiro byumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Tanzania abantu 14 barimo abanyamakuru batanu baguye mu mpanuka y'imodoka yabereye ahitwa Simiyu mu ntara ya Mwanza.
Niaba yenu tuwape pole wananchi wote wa mikoa ile ambao wamepoteza ndugu zao.
Prezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yihanganishije imiryango y'abagize ibyago nyuma y'imyaka 6 ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi bitavuga rumwe. Umubano uragenda urushaho gutera imbere.
Turizeye kandi turabizi yuko bishoboye yuko baguma bari bagabo bakanuye kugira ngo imigenderanire myiza hagati y'u Rwanda itere imbere, kubera yuko kuba abarundi cyangwa abanyarwanda ni kimanyotewe cyane.
Ambassadeur Frederic Ngoga Gateretse uyobora ishami rishinzwe gukumira amakimbirane mu muryango ubumwe bw'Afrika. Ibihugu bya Afrika birimo nama y'umuryango w'abibumbye ishinzwe amahoro ku isi byasabye ibindi bihugu byo muri iyo nama gushyigikira ibihano umuryango CEDEAO yafatiye igihugu cya Mali. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwategure kandi ngezwa na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi wiriweho.
Nakize mwiriwe Veniste, tureyahera kuyavugwa ku mugabane wa Afrika. Ibihugu vya Afrika bishashe mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi vyasavye ibindi bihugu vyo muri ako kanama ejo ku munsi wa kabiri gushigikira ibihano CEDEAO yafatiye Mali. Ibi vyasabwe na Michel Biange, ambasaderi wa Gabon muri ONU, kwizina rya leta aserukira na leta ya Ghana ndetse na leta ya Kenya. Ibihugu vya Afrika uko ari bitatu bifise intebe mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi. Nayo muri Burkina Faso abasirikare 8 barimwo umukomanda umwe barafashwe bagirizwa kuba bari mu mugambi wo guhungabanya inzego z'igihugu. Ibi byavuzwe n'umucamanza mukuru w'igisirikare hamwe n'abajejwe umutekano ejo ku munsi wa kabiri. Ibiro by'umucamanza mukuru w'igisirikare biri ku mugwa mukuru wa Gadugu byavuze ko bumvise ko uwo mugambi wo guhungabanya inzego za Repubulika wariko urategurwa n'akagwi k'abasirikare. Itohoza riza ryaratanguye kandi abasirikare 8 baramaze gufatwa kugira babazwe. Muri Ethiopia abantu 19 barishwe n'indege yo mu bwoko bwa drone mu ntara ya Tigre mu buraruko bw'ico gihugu ku munsi wa mbere no ku munsi wa kabiri. Ibi byavuzwe n'abakozi b'amashyirahamwe y'abagira neza hamwe n'abategetsi b'amavuriro ejo ku munsi wa kabiri. Ibi bitero bikurikiye ibindi byabaye ku munsi wa gatanu byahitanye abantu 56 mu ikambi y'abateshejwe ingo zabo mu buraruko bushyira uburengero bwa Tigre. Umuvugizi wa leta ya Ethiopia yavuze ko ata makuru afise y'ibyo bitero byose bivugwa. Hanze ya Afrika, leta y'Abatalibani muri Afghanistan yasabye ibihugu bibanyi vya Uzbekistan hamwe na Tajikistan kwisubiza indege za gisirikare na za kajugujugu zatwawe muri ivyo bihugu bibanyi n'abapilote bahunze igihugu mu kwezi k'umunani umwaka uheze. Mushikiranganje wo kwivuna abansi muri leta y'Abatalibani Muhammad Yakob yavuze ejo kuwa kabiri ko leta itazokwigera yemera ko izo ndege zitwagwa canke zikoreshwa n'ivyo bihugu. Abapilote b'Abanyafghanistan bahawe imyimenyerezo n'Abanyamerika yo batwaye izo ndege zirenga 40 bari kumwe n'imiryango yabo muri Uzbekistan. Mushikiranganje Yakub yahamagariye abo bapilote bose gutahuka mu gihugu cy'amavukiro mu mutekano, yemera ko bagize itunga ry'igihugu kandi bazobishimirwa. Abasesenguzi ariko baracyafise amakenga ku bivugwa n'Abatalibani ko bazocungera umutekano w'abahoze muri leta. Abahoze mu bajeje umutekano barenga 10 bivuga ko boba barishwe mu ndwi ziheze n'Abatalibani, ariko ibi byagirije Abatalibani barabihakana. Mugisata chamagara y'abantu ica kabiri cy'ababa ku mugabane wa Buraya gushika mu kwezi kwa gatatu ngo bashobora kuzokwandura ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwiswe Omicron. Ibi byavuzwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ejo ku munsi wa kabiri. Ni mu gihe kandi Banki Nkuru y'Isi yagabishije ko ubu bwoko bwa Omicron ushobora guhungabanya ubutunzi bw'isi bwariko burasubira ku isi nunura. Mu miliyoni hafi munani z'abanduye mu minsi indwi iheze, umugabane wa Buraya niwo waronse igitigiri kinini cy'abapfuye n'abanduye ku isi, nk'uko biri mu biharuro byatorokanijwe n'itorokanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Nayo mu nkino z'umupira w'amaguru, ku munsi ugira gatatu w'inkino zihuza ibihugu bya Afurika ziriko zibera muri Cameroon, ejo ku munsi wa kabiri Algeria isanzwe ariyo ifise igikombe cy'izi nkino yanganije na Sierra Leone ubusa ku bundi. Nigeria yatsinze Misiri kimwe ku busa, nayo Sudani na Guinea banganya ubusa ku bundi. Nayo kuri wa gatatu Tunisia ikina na Mali, nayo Mauritania ihure na Gambia, mu gihe Guinea Equatorial ikina na Cote d'Ivoire. Izi nkino zizomara ukwezi, zatangwe ku itariki 9 y'ukwezi kwa mbere zirangire itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri.
Urakoze arugize Bigirimana na mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Facebook, Instagram na YouTube. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Muri Tanzania abantu 14 barimo abanyamakuru 5 baguye mu mpanuka y'imodoka yabereye ahitwa Simiyu mu ntara ya Mwanza. Imihango yo kwasezeraho irabakuru uyu wa gatatu mbere yo gushyingurwa buri wese aho akomoka. Prezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yihanganishije imiryango y'abagize ibyago. Inkuru irambuye James Jovin.
Iyo sanganya ryabaye ejo kuwa kabiri aho imodokari yarimo abo banyamakuru yagonganye imbona nkubone n'iyindi yunguruza abantu n'ibintu. Abo banyamakuru bose hamwe bari mu rugendo rw'umukuru w'intara ya Mwanza Bwana Robert Gabriel mu komine yitwa Ukerewe. Gusa izindi modokari zibiri zarimwo uwo mukuru w'intara n'abandi bakozi ba leta zo ntacyo zabaye. Abapfuye ni Husi na Miranzi yakorera ikinyamakuru ITV, Johari Shani yakorera Uhuru Digital, Anthony Chua wo mu kinyamakuru Habari Leo, Abel Ngapenda yarumuvugiri w'intara ya Mwanza, Steven Msengi muvugirizi w'ikomine yitwa Ukerewe hamwe na shoferi yatwaza iyo modokari Bwana Paulo Silanga. Abandi bantu 8 bapfiriye mu modokari ntoyi yunguriza abantu n'ibintu ariyo yagonganye n'iyo yarimwo abanyamakuru. Gusa abanyamakuru 2 barahakijwe ariko barakomeretse cyane. Nabo ni Tunu Herman umunyamakuru yigenga hamwe na Ivan Charles akorera ikinyamakuru Icon TV. Nyuma y'iryo sanganya mukuru w'intara ya Mwanza Bwana Robert Gabriel yabariye abanyamakuru yuko leta iri mu bihe bikomeye cyane, yasabye abanyagihugu mu ntara ya Mwanza kwihangana.
Mwapoteze waandishi wa habari wazalendo wanaolipenda taifa lao.
Turatakaje abamenyeshamakuru beranda bakunda igihugu cyabo. Turi mu bihe bikomeye cyane, igipolisi kirimo kubandanya gikora iperereza kuri iri sanganya. Gusa twari mu rugendo mu modokari 3 y'abanyamakuru niyo yagize isanganya. Ntore aka kanya guhoza imiryango yabo yose hamwe n'abanyamakuru mu gihugu cya Tanzania.
Pamoja na watumishi wote ofisi ya mkuu wa mkoa na wote wana ndugu wote ni mapenzi mema waandishi wa habari wote
Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yahojeje marira imiryango yose yapfiriwe n'inshuti zabo abasaba kwihangana muri iki gihe gikomeye barimwo.
Ajali mbaya iliyotokea kule Simiyu, mkuu wa mkoa alikuwa anakwenda ziara kukagua miradi mbalimbali.
Hari impanuka mbi cyane yabereye mu ntara ya Simiyu. Mukuru w'intara ya Mwanza yari mu rugendo kuraba ibikorwa bya leta bitandukanye muri komine yitwa Ukerewe. Abanyamakuru batanu bahasize ubuzima, abantu bose hamwe bapfiriye muri iyo mpanuka ni 14. Ndabasabiye ku Mana ibakire kandi nongereye impoze amarira imiryango yose yabuze ababo iri mu ntara zitandukanye.
Lakini pia kwa niaba yenu tuwape pole wananchi wote wa mikoa ile ambao wamepoteza ndugu zao.
Umuhango wo gusezera bwa nyuma ibiziga by'abo bantu 14 bapfiriye muri iyo mpanuka wabaye kuri uyu wa gatatu mu kibuga cy'umupira Nyamagana, nyuma yaho buri umwe umwe azacajyanwa gushingurwa aho yavukiye umuryango wiwe. Kuva mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Uburundi n'u Rwanda mu nzira yo gutsura umubano, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri wa mbere yakiriye intumwa za mugenzi w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, Ambasaderi Frederic Ngoga Gateretse uyobora ishami rishinzwe gukumira amakimbirane akaba n'umufasha wa komiseri ushinzwe ibibazo bya politiki, amahoro n'umutekano mu muryango umwe bw'Afurika, aravuga ko umubano hagati y'u Rwanda n'u Burundi ugenda utera imbere. Yabibwiye mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Cyambere novuga nuko nta muntu n'umwe, nta munyafrika n'umwe atajyoherwa yabonye ibihugu bya bisingorane bigiye hamwe bikayaga. Urumva rero nakanyamuneza ku banyafrika bose na cyane cyane abarundi banyarwanda. Ikindi cya kabiri novuga nuko byerekana cyane cyane uburongozi bwiza buhari muri ibyo bihugu byombi, kuko n'uburongozi bushyira imbere inyungu za bene gihugu zishaka yuko abantu babana neza bahahirana. Nagira rero ndafatira nakanye no gushimira izo ndongozi zafashe icyo cyemezo yo kugira ngo bubake bubabane na kare. Abarundi n'abanyarwanda basanga ibintu byinshi n'abavandimwe n'abantu bahahirana n'abantu basangiye kahise n'abantu bashakana. Urumva rero ni ibintu byiza cyane rwose, kandi nibaza yuko akarero keza ku bindi bihugu byo mu karere. Urabona hariho ibihugu byinshi bishamiranye muri iki gihe, nibaza rero ko bafatiraho n'akarorero kugira ngo bige nk'ibindi bihugu bikemura ibibazo byabo atarinze kuza umuntu wo hanze aza kubijyamo. Kindi navuga nuko naho abantu bashaka amahoro kenshi ntagura abatabishaka.
Fred Ngoga, murazi ko ivyo bihugu mu myaka iheze kuva mu 2015 imigendanire yacosekaye, eka ivyo bihugu bikaba vyarabandanije kwagiranya gushigikira imirwi itandukanye igwanya ubutegetsi muri ivyo bihugu, ari Uburundi bukagiza u Rwanda ko rwashigikiye abashatse kugira kudeta, u Rwanda narwo rukagiza Uburundi ko rushigikiye imirwi ishaka gutera u Rwanda. Ivyo bibazo byose bishobora kuba biriko birava mu nzira.
Nibaza yuko uravye intambwe bagezwe ku, nibaza yuko ibibazo byose byaba byanavuye mu nzira, nibaza yuko bari kwabitorera nibitabirava mu nzira, nabari kwabitorera inyishu. Hari ikintu gihambaye gushaka kubaka no kubana hamwe, iyo abantu bashatse rero bakayaga nta udatora ibibazo ku ngorane zihari. Icyo twavuga rero gihambaye cyane cyane sinibaza ko ari byo bapfuye gihambaye, ahubwo ubundi tuba dukwiye gushimangira ko ni uko bashaka kubaka. Hama rero iyo umuntu ashaka kubaka ingorane zatwaye umunsi.
Mwavuze abantu batifuza ko imigendane myiza iba hagati y'ivyo bihugu, abo bantu muvuga ni bande?
Abo ntibagura kubera yuko iyo abantu batumvikanye harabo bironkamwe inyungu. Hariho nk'uko bizi abama bashaka konona umutekano mu karere bama bazunguruka, hariho n'imigwi myinshi itandukanye. Mugabo nibaza yuko cyane cyane iyo uri kurondera amahoro hama ariho abatayashaka. Ibyo ni tubona mu bihugu byinshi bya Afurika. Rero turizeye kandi turabizi yuko abishoboye yuko baguma bari bagabo bakanuye kugira ngo imigenderanire myiza hagati y'Uburundi n'u Rwanda ije itere imbere, kubera yuko kuba Abarundi cyangwa Abanyarwanda ni ikintu banyotewe cyane.
Izo ntumwa zije inyuma y'ibindi biganiro, eka iyindi mishikirano yabaye hagati y'abandi bategetsi baserukira Uburundi eka n'abaserukira u Rwanda, ku bwanyu intambwe izokurikiraniye?
Intambwe ntayo nzi, mugabo icyo nibaza abantu benshi bashaka kubona, bashaka kubona abategetsi hejuru bahuye, bashaka kubona imipaka ya yuko isubiye kugururwa. Nibaza kwije ari ibintu bihambaye cyane rwose ku banyagihugu bato bato bakumburanye kandi bashaka no guhahirana nibaza ko ari ikintu gihambaye kandi ndabona biko birajya mu buryo.
Ambassadeur Fred Ngoga Gateretse murakoze cyane gose ku kanyamwa hari radio ijwi rya Amerika.
Mu Burundi abaturage bakoresha umuhanda numero ya 7 baravuga ko atagize igikorwa vuba ushobora gusenyuka Burundi. Umuyobozi mukuru ukuri ibyerekeye amateme n'imihanda mu Burundi we arahumuriza abaturage. Ni inkuru ijwi rya Amerika bategura ifashishije inshuti zayo mu Burundi. Muragezwaho na Desire Hatungimana.
Uvuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura urenganye ibiro vya zone Musaga iri mu manuko bw'ico gisagara, hari ikimenyetso cerekana ko iryo barabara rigiramiwe. Ikiraro cungikanya zone Musaga na quartier Kamesa iyo zone nyene caracitse burundu. Kugira uruja n'uruza rubandanye, haciwe iruhande y'ico kiraro akabarabara k'infata kibanza. Ugeze ku birometero 7 mu mitumbi hanamye y'intara ya Bujumbura hafi ya paruwase Gatolika ya Buhonga, ibarabara ry'igihugu inimero 7 ni 21 ntiribe rigihita hamwe atagikozwe vuba. Uretse ko abakunzi b'ijwi rya Amerika bavyiboneye, bamwe mu baricamwo babifitiye gihamya.
Amakenga turayafise cyane gose yuko tubona yuko umwanya n'umwanya dushobora no gucika imodoka cyangwa uruza n'uruza rw'ibintu ntibisubire kurenga. Uri kurabiraba imodoka zibiri ntizishobora kuhahwanira, imwe ibanza kubise iyindi mu kurinda yuko iyindi irenga.
Bivanye n'ukuntu iri barabara usanga ririmo ibinogo, ahandi naho ugasanga rirahengamye. Kirema dutwaye nk'umuntu agwaye tumushikanye iyaza yahwereye.
Cyo ngaha muri komini Nyabiraba kuri 17 kuko ni kenshi twamaruca ngati tukabura amasanganya n'abantu n'ugupfa bagapfa. Nkati ko tubagenda ngaha ku mubare ugasanga imodoka iraduhitanye cyangwa irahitanye umuntu.
Iruhande yo gusaba ko iryo barabara rigeramiwe kandi rifitiye akamaro kanini igihugu na bene cyo ababa mu micungararo yaho iryo barabara rica mu ntara ya Bujumbura baragerageza kuri sana naho bidafashe. Bavyuka buri gitondo bafurira ibinogo biri muri iryo barabara rya kaburimbo bakoresheje ivu.
Kuva abashinwa baza kuhakora harakoze hamaranye, kandi ahantu imodoka zipfa ruguru nka zijya zipakiye imiziko zihaduka zigasubira inyuma hajya. Najya makamyo apfa hanze naduka imvura yaguye zikanyerera aho imbere mubona bakadundura imodoka imanutse.
Twatewe n'imbabazi kubera ababyeyi bamamaciye muri iri barabara, naje nshobora kuricamo ndi mu modoka kimuri ndi ku moto. Mugabo kenshi ryama ryabayemo amasanganya menshi, turabavoronte amatubare kwivoronte turavuga uti reka dukore ikiciza uze barako bibereye ntibazoduhemba.
Umuyobozi mukuru arongoye igisata kijejwe iby'amabarabara mu Burundi yabwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko hari amabarabara makuru agiramiwe n'isidagurika kubera ko amaze imyaka myinshi. Regis Mpawe nayo arongoye igisata kijejwe amabarabara akavuga ko bidahita byoroha mu gutanguza ibikorwa byo kuyasanura.
Kubera biba bisaba amahera menshi cyane, birasaba yuko dusabana ingurane ibindi bihugu cyane tukikora ku bandi dusanzwe dukorana nka Banki Mondiale na Bade. Ahandi gukora amabarabara bisanzwe kuyasubiramo kuko ibarabara n'inyubakwa nk'izindi nyubakwa zose riragira ingorane, ugasanga ari aho ryononekaye cyangwa aho ryasidutse. Ibyo twita mu Gifaransa entretien, ibyo hohe n'amafaranga aba muri Leta y'u Burundi. Ayo rero tuba tuyazi neza nk'ubu Leta yaratanze amafaranga ashika imiliyardi 25 yo kugira ngo aya mabarabara asanzwe yari ahari tuze turayasubiramo tuyakora neza. Mugabo ayandi kubera usanga ari bikorwa bifata ku myaka 2 cyangwa 3, amafaranga abari muri budget igihugu na mafaranga abayasabwe kungurane cyanke abayasabwe ko imfashanyo.
Uwo mutegetsi ariko akavuga ko Leta itareza amaboko mu ntumbero yo gusanura iyo mihora ifise uruhare rudasanzwe mu iterambere ry'igihugu n'abakibamwo. Mawe n'Imana agafatira ku mabarabara aza yaratanguwe gusanurwa.
Amabarabara shikani Bujumbura menshi ariko arakura kandi yakuriye rimwe, nicyo gituma batanguye kuyakora. Murabona nk'iri ya Bujumbura Cibitoki twaratanguye kurikora, ririko riranaherahezwa. Hariho n'ibarabara rija mu Rumonge ariryo bita ibarabara rikuru rigira gatatu, ririko rirakogwa kuva Inyanza Lake gushika mu Rumonge, naho nyene ibikorwa byaratanguye. Kuva mu Rumonge gushika igitaza ibikorwa naho nyene byaratanguye. Kuva igitaza gushika i Bujumbura turiko turarondera uburyo kugira ngo iryo naryo nyene ritangure gukogwa.
Ibarabara ry'igihugu nimero 7 muri kino gihe rigeramiwe n'isidagurika rifise uburebure bungana n'ibirometero 130, rifatanya umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'intara ya Rutana iri mu bumanuko bw'u Burundi riciye mu ntara za Bujumbura na Bururi.
Urakoze Desire Hatungimana, mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Muri isanga Muri sanga ni kiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika.
Abantu barenga miliyoni 300 nibo bamaze kwandura COVID-19 ku isi nk'uko bitangazwa na kaminuza ya Johns Hopkins yo mu mujyi wa Baltimore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abamaze gupfa ni hafi miliyoni 5 n'igice, naho kugeza ubu inkingo zirenga miliyari 9 nizo zimaze gutangwa. Ikiza cya virusi ya corona kirimo kiragana he? Abahanga barabivugaho iki? Nimucikwe n'iki ganiro muri sanga cy'uyu munsi isaha 10 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. N'ikiganiro mugezweho na Edi Rwema. Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yarayongeye gukangurira Abanyamerika gushyigikira umushinga w'itegeko rigenga amatora. Uyu mushinga w'itegeko ryemerera buri wese gutora wongera uruhare rwa guverinoma ya Amerika mu gukurikirana amatora kuruta uko byari bisanzwe bikorwa mu rwego rwa za Leta. Ku buryo bwazo ukomeje kutavugwaho rumwe hagati y'abademokrati n'abarepublikani muri Sena. Mu ruzinduko yagiriye muri Leta ya Georgia yaherekejwe na Vice Perezida Kamala Harris, yatangaje ko iyi mishinga ibiri y'amategeko izaba ishingiro ryo guha demokarasi urubuga rusesuye no kwimamayira igitugu Burundi. Yavuze ko ari amahirwe yo guhitamo umucyo bakirinda umwijima w'imyujije mu gutora. Perezida Biden yemeje ko aho ahagaze kuri ingingo ahazi, kandi ko atazatezuka mu gushimangira aho ahagaze kuri iyi mishinga. Joe Biden yongeye kwandika ku rubuga rwe rwa Twitter ko amateka atigeze agirira impuhwe bananirwa kurengera uburenganzira bwabo ubwo gutora. Ikibazo cy'uyu mushinga w'itegeko nicyo mugenzi wacu Frederic Nkundikije aganiriyeho n'umuhanga mu bya politike Leonce Hakizimana.
Uravye ingene Joe Biden ariko arabitegura, ariko amera nk'usubira mu nzira abandi bose bari baribaza ko ari byo bikenewe, kuko icyo ni ikibazo gikomeye cyane ku Banyamerika na cyane cyane abademokrate, kugira ngo bashobore kuraba yuko ibintu byo gutora byomera neza, kuko urabona gushika uburere repubulike bagomba kubikwegera iwabo, bakagomba gukuraho ibintu abantu amateka yari asanzwe ahari ingene abantu batora. Rero Joe Biden agiyeyo n'ikintu cyiza, kugira ngo abereke yuko iyo ivyo ariko baragira atari vyiza, ashigikira abademokrate iyo ngwano barimwo kugira ngo abantu bose bashobore gutora mu gihe bakurikije amategeko. So ico ni iciyumviro ciza. Hari n'ibibazo bikuru binini birimwo, kuko hariho n'ubu abantu baraje agateka akazi na muntu benshi bataza kujayo kubera abona yuko atariko arakora ingufu ibikwiye.
Ivyo vyoba biva kuki? Hariho nk'abakomeye cane rwose mu vyerekeye uburenganzira bw'abirabureka n'abashikiye ivyo gutora basa n'abatava bitaba iryo jambo. Ivyo vyoba vyavuye kuki ku bwanyu? Hari abavuga ko ari ukubera badashaka ko izo nyingo zose ziguma amajambo ahubwo zishirwa mu ngiro.
Ni uko nyine bimeze. Amaze igihe kinini avuga yuko ashigikiye yuko amatora yoba bakurikije amategeko banose bagatora, mugabo uravye vyose nengo bihera mu majambo. Bobo isho bavuga bati rero twereke ibikorwa ugabanura amajambo, kuko uravye afite abasenateri babiri ategerezwa kumvisha yuko bamushigikira kugira ngo bahindure amategeko yo muri Sena. Abo nabo ni Joe Manchin n'uwundi witwa Kirsten w'i Arizona, badashoboye kumushigikira ngo bemere yuko amategeko y'ingene batora mu muri Sena ahinduka, ivyo vyose azogumara amajambo. Rero iyo abantu bavuga bati he, genda wumvisha abo bantu babiri yuko bategereza kwemera ko amategeko ahinduka kugira ngo habe amategeko atorwa muri Sena no muri Parlema, hanyuma ivy'amategeko byo gutora bihinduke. Nyuma y'akazi kari kuri we,
amakuru ariko aratangazwa avuga ko ashobora no gushyigikira rya tegeko bita filibuster, ni ukuvuga ko aho kurinda kuronka amajwi 60% kugira ngo itegeko ariko ashyira imbere rirengane mu nama nkenguzamateka, habashika ko amateka ahindurwa kugira ngo ivyo vya filibuster ntibirinde gusaba amajwi 60%. Murazi ko abademokrati badakwije abasenateri bashika 60%.
Ego mico nico kibazo nyamukuru, kuko abademokrati abasenateri 50, abarepublikani bababwira 50, umva baranganya. Urumva vice perezida niwe aheza akabatatura, mugabo mu gihe bimeze gutyo abademokrati ntishobora kwemera kubura n'umwe. Rero ingorane zihari ni zibiri. Icya mbere ni uko bumvikana yuko 60 bahora basabwa ibyo bivaho bakaja kuri 50 iyo feedback ikuvaho mugabe ngwane ngira kabiri nuko naho ba 50 abo basenateri babiri b'amatibisi bablokije ubwenshi bya Biden ashaka kurangura batemeye kwanga ibyo bintu bihinduka nta na kimwe naho bija icyo nicyo kibazo nyamukuru.
Icyo kibazo ni ikibazo nyamukuru kandi ni ikibazo nkora mutima kuko murazi ko na perezida atari yihutiye gushyigikira ko iryo tegeko rya filibuster rihindurwa. Ibyo ntibishobora gutuma abademokrate ku bwabo nabo nyine bacanamo.
Nibyo byatanguye kuba nacara ubu wewe mugabo ni ukuvuga ko ariko arahindura kuko urabona yakoze muri sena imyaka myinshi rwose ni ikintu cyari kimeze nk'icyari gihora kimugora kugira ngo yumve ko iyo filibuster yohava kuko wewe niyo kera ihora yishyigikira rwose avuga ati hategeza kuba amajwi 60 kugira ngo amateka makuru makuru ahinduke umugabo ubu yemeye ko ibyo bihinduka mugabo rero urumva n'intambwe nini yagize kuri we ariko urumve ingorane iri mu bademokrate abadepute asa n'uko yabaye yuko babona mwemera kubishyigikira mugabo abademokrate ako kano gucanamwo batumvikanye yuko aya mateka ahinduka ni kibazo kihari koko.
Ego mu majambo make cyane rwose Hakizimana Leonce mutubwire ikintu wibaza ko caba catumye na perezida afatiye ingingo yo gushyigikira ko ayo mategeko y'amajwi kenerwa kugira ngo itegeko rirengane. Hari abavuga ko ari ukubera hirya no hino mu maleta atandukanye amategeko ariko arahindurwa kenshi bakavuga ko ari abarepubulika bayahindura kugira ngo ukuntu bahora batora bihinduke. Bavuga ko ashobora kuba azogabanya uburenganzira bw'abantu bwo gutora. Ibyo bishobora kuba ari imvo zatumye na perezida ahindura aho yari ahagaze kuri icyo kibazo.
Ego cyane urambye ibyo abarepubulika bariko barakora urambye ingene bafata ibintu byabo by'amaredistricting bakayasubiramo ukuntu bariko bagira amaredistricting bariko barabwira ukuntu batuma bikwegera ko ukuntu abantu bafate hari nk'abantu b'abaminoriti nk'abirabure basanga bakwegeye hamwe ari benshi bagaca babashyira hamwe ugasanga rero intara bazigabanya ukuntu abademokrati baca badefavorize rero muri icyo gihe ibyo bisa n'ibibakanguye bikanguye abademokrati baba bati turahagwa nitwaguma tubije kuko nyine icya kabiri nacyo ni ukurabye neza Biden ingene yatowe n'abirabure benshi abirabure ni bamushikiye rwose cyane.
Leonce Hakizimana murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio Ijwi rya Amerika.
Yego murakoze namwe.
Imikino y'igikombe cy'ibihugu byo muri Afurika irakomeje muri Cameroon mu mikino yabaye ejo kuwa kabiri. Nigeria yatsinze Misiri igitego kimwe ku busa. Sudani inganya na Guinea ubusa ku busa. Nigeria na Sierra Leone nabyo bigwa miswi ubusa ku busa. Mukanya Tunisia irakura na Mali. Mauritania ikine na Gambia naho Guinea Equatorial ihure na Cote d'Ivoire. Hano dusoreje aya makuru hamwe na Mukobeli Yavaro umfasha kuyabagezaho buri munsi. Je umunsi mwiza cyane cyane abakunda umupira w'amaguru. Ndasuhuza cyane abakunda ikipe ya Vitalo y'i Bujumbura mu Burundi. Dore umugani w'uyu munsi: imbeba yakurikiranye akaryoshye munsi y'ibuye ihakura inda y'urubati. Umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio ya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Africa America yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika gutera igihugu cy'u Burundi yabaye
igisubizo cyacu n'ugucanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu